Awa komiseri do polisi bumvirijwe ne meneji Denis Menya na Zeno Ndabaneze nayo mu generale w'umusirikare Juvenal Niyungeko batazira kiroho bose uko ari batatu bagirizwa ibyaha bimwe gutegura no gushyira mu ngiro ihirikwa ry'ubutegetsi kwica abanyagihugu abasirikare na polisi kubomora inyubakwa nyinshi no gukorana n'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza. Komiseri do polisi Ndabaneze yagirijwe kandi ko yari umuvugizi w'akagwi kari kashatse guhirika ubutegetsi yemeje ko yiyunze kuciyumviro cyane iyo mbare nabo bari kumwe ariko kwatigaza umuvugizi w'umugwi kuko kubwiwe ngo nta mugwi wigeze uhaba. Ikindi yavuze nuko yabona ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haduka akaga mu gihugu mbere ngo yarigeze kuja kubibwira umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara kugira ngo afashe gukinga ariko ngo ntacyo yamumariye yaciye akorora amosozi ibyonyene. Ibindi byaha byose yagirizwa yabihakanye. Abazwa kubijanye n'uruhara rwiwe Commissaire de Police Elmenegi Denis Menya yibukije ko muri sentare ya mbere yaciriwe umunyororo w'uguherayo acabwira sentare ko yoronse umushikiriza manza ibyo asaba ko we na bagenzi we bohanishwa ikindi gihano cyo kutemererwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20 hejuru y'icyo bahanishijwe. Yagize ati ni rya mbere numva mu isi aho umushikiriza manza asabira ibihano ziyongera ku munyororo w'uguherayo nk'uko umengo ntuhagije yasiguriye sentare kandi ku ivyo yagirizwa ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka uheze aho habwe gushaka guhirika ubutegetsi yariko ategeka abasirikare batwara imodokari y'ingwano blende bitagira ifatiro kuko ari umupolisi amablende nayo akaba atwarwa mu gisirikare kandi ko atani nkoho yagendana. Ariko nawe nyene yemeye ko yari mu baroye mu nama yo gutegura ijambo ryasomwe na General Godefroid Niyombare avuga ko President Nkurunziza yakombowe. Yamenyesheje ko yabikoze kugira ngo arinde igihugu kugwa mu isanganya kubera abanyagihugu bariko baricwa n'abajejwe kubakingira. Yanabeshuje ibyashikirijwe n'umushikiriza manza ko ku itariki ya 14 yari mu baroye kugwana ku radio na televiziyo nkuru vy'igihugu. Co kimwe na mugenzi we Ndabaneze yavuze ko atasano afitaniye n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yatanguye ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane umwaka uheze. Ariko yongeye ko kwashigikiye ibyo basaba mu mahoro n'umutekano havuyemo guteza abandi umutekano muke. Yabwiye sentare ko niyashaka ukuri yoja kubaza abandi basirikare n'abapolisi bakuru bari mu nteguro y'ihirikwa ry'ubutegetsi ariko bashima gusokora n'ubu bakaba bakiri mu mabanga. Ibi yabihebujwe ko nk'uko General Cyril Ndayirukiye yahebujwe asavye ko hoza mu rukinja uwahoza ari umushikiranganji wo kwivuna abansi umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na General Niyombare. Iruhande y'abapolisi ba ku rwego rwo hejuru hanabajijwe kandi General Juvenal Niyungeko batazira kiroho uyu yagirizwa ibyaha bimwe n'aba bapolisi ariko anakurikiranwa ko yaturiye radio television Rema yongera atanga itegeko ryo gusahura no gusambura muri komisariya ya Meri ya Bujumbura. Yahakanye ibyo yagirizwa asigura ko ku munsi habwo gushaka guhirika ubutegetsi yari yibereye aho yariko yubakisha inzu yiwe muri karitsiye ya Carama mu buraruko bwa Bujumbura. Yemeye ariko ko yaroye mu nama zo gutegura ijambo Niyombare yasomye atumiwe na General Niyombare ubwiwe. Mugabo ngo ku itariki ya 12 mu ijoro avuye mu nama ya nyuma yashimye kwisubira ko niko guca zimya telefone. Umukuru w'intahe yamubajije icyatumye ataja kurega abo byari kumwe kandi yabigaye aca amubwira ko atanumwe yari kuja kubibwira mu gihe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi yamutwara bari kumwe muri izo nteguro. Yanavuze ko agifatwa yabanje kubarizwa mu kirabo citwa iwabo w'abantu canya kwigendera General Adolphe Nshimirimana aho ngo yahaboneye anyimbwa yaboneye ku mugezi gushika hakurwa agashambara agacirwa kw'amate n'abantu isinzi ahakuwe ngo yategetswe kwambara impuzu za gisirikare n'ukwemera kuvuga ibyategetswe n'abacabikora uko kugira ngo acungure agatwe kuko yari azi ko ataha mu iperereza. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka abagabo batatu bisiguye imbere y'urukinja kuri uyu wa kabiri co kimwe na General Ndayirukiye yumvirijwe kuri uyu wa mbere bari bakiriye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Umushikiriza manza wa Republika yunguruje avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije isano n'ubucuti biri hagati y'abateguye imyiyerekano y'uko yamize ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'abashatse guhirika ubutegetsi. Uru rubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze rurabandanya mbere na batanu kuri indwi bejejwe na sentare bakaba barungururijwe n'abonyene barwita bamwe. Eroje uri kaneza Gitega, Ijwi rya Amerika.